Tugaruke mu karere ya Arusha muri Tanzania kuri Sentare ya Afrika ijejwe uburenganzira bwa kiremwa muntu no munsi wumvirijwe urubanza Madame Victoire Ingabire yereze mu leta y'u Rwanda avuga ko uburenganzira bwiwe bwaho nyanzwe na Sentare zo muri ico gihugu. Madame Ingabire umukuru w'umugambwe FDU Inkingi ari mu munyororo w'imyaka 15 yakatiwe amaze guhamwa n'ivyaha birimwo kubangamira umutekano w'igihugu. Urubanza ariko rwumvirijwe ababuranira leta y'u Rwanda badahari. Baltazar Ndwayezu yari mu rukiko twavuganye mbanza kumubaza nabanje rero kumubaza icavuzwe kuri uko kutaba mu rubanza kwa leta y'u Rwanda. Ababuranira Ingabire mbeni bande ibirego bashikiriza nibihe?
Ababuranira Ingabire ni Maitre Gatera Gashabana ukomoka mu Rwanda ndetse ukora no mu Rwanda kimwe na Caroline Busman w'umuhorandikazi. Ibirego nyamukuru barega nuko ngo uburenganzira bwa Madame Ingabire bwahonyanzwe mu nkiko z'u Rwanda cyane cyane mu birebana no kumuha uburenganzira bwo kwiregura. Bavuze ko mu abaje kumushinja ari abantu bashyizweho agahato bagahatirwa kumushinja ibintu ibyo ngo bikaba binyoneje n'amategeko mpuzamahanga. Ikindi kandi ngo bamukate bahereye ku mategeko yashyizweho nyuma yuko afatwa, ariko ngo ayo mategeko nayo mu gihe yaregwaga yaje kuvugururwa igihe urubanza rwasomwaga. Yaregwaga iterabwoba n'ingengabitekerezo ya Jenoside, ariko ngo abacamanza basoma urubanza baza kuvuga ko yarezwe ubugambanyi no gupfobya Jenoside.
Aba rero baburanira Ingabire basavye ikirukiko.
Mu byo basabye harimo ko bategeka ko Ingabire yarekurwa bidatinze, ariko bagasaba ko bavuga ko ibirego bashingiyeho bamufatira ibihano bidasobanutse bidafututse bakaba bakwiye kubisesa, kimwe n'uko mbega basesa ibyo ari byo byose byatumye akatirwa. Hakabaho n'uko ngo urukiko rwategeka u Rwanda ko rwavugura ayo mategeko cyane cyane itegeko rijyanye no gupfobya Jenoside, kimwe n'indi tegeko mu byaregwa rivuga ko gukwirakwiza ibihuha biteza impagara mu gihugu byatuma n'abantu bagumukira ubutegetsi.
Hagiye rero gukurikira ku ikiga ya Baltazar.
Ibigiye gukurikiraho nuko nkuko perezida w'urukiko yabivuze ngo urukiko rugiye kwiherera noneho minsi itarenga 90 bakazamenyesha impande zombi niba no Rwanda ruzazishyo igihe bazasomera urubanza.
Baltazar Nduwayezu twamenyesha rero yuko muri uru rubanza nyene leta y'u Rwanda ivuga ko idashobora kwitaba imanza na zimwe zizobera mu rugo rukiko.